Iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Radio yacu muri kano kanya igiye kubashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi muri studio y'indwi Washington DC. Kuri uno munsi wa mbere muri kumwe na Oriane Itangishaka, ndabahaye ikaze mwese, aho tugiye kuganira ku bibazo byerekeye ugwaruka, cyane cyane ku bijyanye n'ibiganiro yarusha, aho bamwe bavuga yuko bakumiriwe batatumiwe muri ibyo biganiro. Nibyo tugiye kuganira mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Mugume ku radio yanyu kandi mwongere mwibuke ya nimero 1202444991 nimero mushaka kutuhamagara ko mukatwakura mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro ni 1202444991. Kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko nabimumenyeshe mu kanya gaheze, muri kumwe na Oriane Itangishaka mu studio indwi Washington DC. Ibiganiro bihuza Abarundi byatanguye kuri uyu wa mbere yarusha muri Tanzania, naho abaserukira batavuga rumwe na leta hamwe n'amashyirahamwe yigenga bahunze batitavye ibiro by'umuhuza, bivuga ko uko biri kose habwirizwa kuboneka amasezerano yo kugarukana amahoro mu Burundi. Ibyo biganiro bitegekanyije kuzomara ikiringo cyo kuva kuri uyu wa mbere itariki 27 z'ukwezi kwa 11 kugeza ku itariki 8 z'ukwezi kwa 12. Naho hatumiwe inama nkuru y'ugwaruka mu Burundi, Conseil National de la Jeunesse du Burundi. Ugwaruka rumwe rumwe ruserukira abandi mu migwi ya politike, bavuga ko hari hakwiye gutumirwa imigwi itandukanye y'ugwaruka kuko hari ibibazo ari nabo bagize igitigiri kinini cy'abanyagihugu. Bakavuga ko ivyo ari zimwe mu nzira nziza zo gutorera inyishu ibibazo byinshi bihanze ugwaruka mu gihugu, haba muri politike no mu buzima bwa misi yose. Nibo nyene bamwe muri abo tugiye kuganira nabo mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi. Ariko mbere yaho tubanze dutega amatwi inkuru y'umugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru yaduteguriye aho ari yarusha aho ibiganiro byatanguriye.
Ku munsi wa mbere w'ibiganiro bihuza Abarundi, leta y'u Burundi yitavye yaserukiwe n'abantu batatu, ariko hamaze gushika babiri. Ubukirindiriwe ni Terence Ntayiraja, umwunganizi w'umushikiranganji w'intoragati mu gihugu. Abaserukira umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD nabo nyene bitavye. Abo ni Daniel Gerard Ndabirabe, Zeno Ndaruvukanye, hamwe n'umufasoni Godelier Venene. Nahazwe imigambwe itandukanye 32 yaba iri muri leta n'itavuga rumwe na leta iri mu gihugu yaserukiwe, harimo na Gato Rwasa icegera ca mbere cy'utwari inama nshinga mateka, ariko yitavye ku bw'umugambwe FNL. Amashami yigenga mu gwi w'abakenyazi hamwe n'ugwaruka bavuye Bujumbura nabo nyene bitavye. Nabo biruko hari abataritaba, abone batavuga rumwe na leta bahunze igihugu, naho ibiro by'umuhuza bivuga ko vyabatumiye. Ni nka Charles Nditije atwara urunani senare de rutavuga rumwe na leta, piyo ntavyo hanyuma yahoze uza twara inama nshinga mateka Gervais Rusekiri yahoze ari cyagira cyakabiri cy'umukuru w'igihugu abaserukira umugambi MSD n'abandi n'abaserukira amashami yigenga bahonze igihugu ntibaraza ibiro by'umuhuza byiteze ko abo bose batumiwe bazoza mu ntumbero yo kurindira batumiwe batarashika ibiro by'umuhuza byatangaje ko kugurura no gutanguza ibiganiro nyezina byashizwe kuri uyu wa kabiri ibyo biro byabwiye abitavye ku uyu munsi bararabahawe urutonde rw'ibyo bazokwiga ivyo navyo birimwo ingingo umunani babwirizwa guharira ko nk'uko bivugwa no muhuza aho harimo ikibazo cy'umutekano no guhagarika ubugizi bwa nabi kurwanya kudahana ivyaha no kubahiriza amategeko hakiyongera ko amasezerano yarusha n'ibyizwa shingiro ugutegura amatora gutabukana impunzi n'ibindi Evariste Ngayimpenda wo mu mugambwe IPRONA utavuga rumwe na leta avuga ko yiteze ku biganiro bizogenda neza
abona za politiki urabona nk'imigambwe myinshi imigambwe ishobora kuronka amajwi yose yacitse ubunywenyu turakeneye rero yuko imigambwe yose ikaba imigambwe ikaramutswa beneyo bitorewe na beneyo turakeneye kandi ko abanyepolitike basubira bakidegembya n'amategeko agenga imigambwe agenga amashyirahamwe agasubira akaba amategeko meza atuma demokrasi itera imbere turakeneye ko abarundi bahunze bohunguka turakeneye ko abantu bahora ibihugu byahora bigenderanira bigafasha Burundi zosubira bikagaruka bikabufasha turakeneye ko hogaruka intwaro yizigiwe n'abarundi tugatwagwa neza tugatwagwa nkuko nahandi hose batwagwa tamusunikano atabanyuruzwa tabapfungirwa ubusa tabantu basahugwa utwabo kubusa kugira ngo tuzoheze tujye mu matora twimirije igihugu gitekanye
Jacques Bigimana yasohoye umugambwe FNL wewe yifuza ko ibiganiro bitawukanwa kubera ibujumbura
ibiganiro nivyo kurabira hamwe ngene abarundi bosubiza hamwe abahunze bagatahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro hama tukarabira hamwe ingene ibikurikira ijanye n'ingene amatora yotunganywa arimo bose byoheza bikajya mu ngiro ku bwanjye mu mugambo FNL twifuza yuko tudashaka kumva ibiganiro bikabera yarusha cyangwa ahantu dushaka kumva yuko abarundi bose n'abajya bari hanze batashe mu Burundi kandi atacyo binona
umugambo IPRONA utwagwa na Abel Gashatsi wazanye ubutumwa bw'uko tegurwa neza amatora y'umwaka w'2020
twebwe n'abandi banyapolitiki twoterera kugira ngo izingendo twamategire yarusha muri ibi biganiro zirangire maze turabe ingene twotera indi ntambwe yo kwitegurira amatora y'2020 twuguruye imitima tukaganira tubona iyo tuja nta nkeka ko tutoheza ngo dukire ico dushikako co dutuma tubandanya indi ntambwe cyane cyane itujana mu matora twimirije 2020
umuhuza avuga ko yiteze kuba zoshika ku nyisho itomoye kuko ari biganiro nyezina Nibiganiro biriko bibera mu mwiherero ntangere mu hoteli iri mwishamba kure y'igisagara ca Arusha n'abamenyesha makuru bakorera muri Tanzania canke abakorera ibitangazamakuru mpuzamakungu eka n'abavuye mu Burundi bose twigijwe kure yari kwarabera ivyo biganiro Pierre Clavier niyo nkuru ya Arusha ku bwijwi rya Amerika
rakoze cyane mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru naho avuze yuko babigije kure turaza kubandanya tugerageza kuvugana na mugenzi wacu Pierre Clavier niyo nkuru twumve yuko atagishasha cyangwa atayindi nkuru yoronka kubiriko biraba yarusha kubivyo biganiro ugaruka rero rumwe rumwe ruserukira abandi mu migwi ya politique bavuga ko hari hakwiye gutumirwa imigwi itandukanye y'ugaruka kuko ari nabo bagize igitigiri kinini c'abanyagihugu bavuga ko ivyo bari mu nzira nziza yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo byinshi bihanze ugaruka mu gihugu haba muri politique no mu buzima busanzwe bwa misi yose mu kiganiro cy'uyu munsi rero kuba bibona uko twatumiye bamwe muri urwo rwaruka rurongo yabandi mu migwi ya politique Frode na IPRONA turi kumwe na Jules Manirankunda umukuru w'inseruka rukamvye urwaruka rw'umugambwe Frode w'inyakuri iragirya ndadaye turi kumwe kandi ku murongo na Arnaud Irakoze ayobora urwaruka rwo mu mugambwe IPRONA iyobowe na Gashatsi Abel Kazeneza Jules Manirankunda
ndabara mukije Oriane ndabara mukije nabene gihugu bose bari kwadukurikana Sese ndaramukije n'abanywanyi bumva musanya Fredy w'inyakuri muri rusangi ndabifuriza gusengera igihugu kugira ngo ibiganiro biza byatanguye bizemo amahoro n'umutekano birama.
Ego cyane. Turi kumwe kandi nkuko nabivuze Arnaud Irakoze urahura komeye kaze mu kiganiro.
Murakoze cyane kudutumira ndabara mu kijeme sabatwumviriza haba bari mu gihugu cyangwa bari muri aka karere ndabara mu kijeme amahoro.
Murakoze cyane. Kaze rero batumira bacu duhereye kumbure kuri mwebwe Jules kuri mwebwe mubona ko vyari bikuye ko imigwi itandukanye y'ugwaruka yotumirwa ni kubera iki umugumwe yarusha ntukwiye kugira userukira ugwaruka n'ibibazo byago.
Ego Oriane murakoze kumpaka kanya siwe turaraba ku rutonde rw'ibiganirwa yarusha ndetse tukaraba ndetse n'abatumiwe ndetse n'imigambwe izayitandukanye yatumiwe tukaraba n'igisigiri kugwaruka cyangwa kugwaruka batumiwe mbona yuko uruhara runini yagugwaruka rusasirika kuko nihenze bashoboye gutumira urongoye inama nkuru y'ugwaruka mese last batumira n'uwo muri Sodebu mese Patrick kugera ku ino saje babo ni bamaze kumenya bamaze gutumirwa tuba tuzi ko imigambo iza yatumiwe muri ibyo biganiro ifite imigambwe 30 kugira ngo irarenga sigo akomu migambo 30 atari guseruka abajene babiri gusa turaje izurira n'ijambo rya Sodebu nyakuri cyangwa rya Itona cyangwa undi mugambo runaka bari mu gihugu byaba byiza tubonye n'ubundi rwaruka rugiye gasirura iziyumviro ubona ko hariho abatandukanye hari amashyirahamwe yigenga hari za Union Europeenne nibo babwiza gufata ibibazo by'ugwaruka kuko narijya musanzwe muzi yuko ugwaruka muri rusange twebwe niduharanira ibyo byicaro bya politike twe tulira amahoro tukalira iterambere twari gusaba rero iyo Union Europeenne ikadufasha ugwaruka badufashe twiyungunganye badufashe muri ya migambi yacu rutodefera boye baduha amasinano natwikorera imigambi y'iterambere twehe twama tuzerinze nk'uko bagiye barabivuga batubeshe ukuna kuriya hagiya rero mijambo ukwiye sigiza gusigiye wivugire rero nicyo gituma twasabye ko bari gushyiramo igisigiri kiboneka tugwaruka narijya mu ntara y'igihugu cy'Uburundi hanini kinjiwe n'ugwaruka muri rusange mu bice 60% cy'ijana biravuga yuko ari ugwaruka kandi niko biri ugerageze karaba mu bantu ijana baba bari muri tere cyangwa mu rubuga runaka ubura benshi abatandatu cyangwa umunani ku isi ari ugwaruka.
Namwe Arnaud Irakoze mu mugambwe iprona niko mubibona mubona ugwaruka rwarukiye kugira igitigiri kinini inya kurusha abatumiwe.
Hado ngiye kuganze urabye politike mu Burundi ukuntu imeze urabye ugwaruka ngene rungana urabye n'uhara ugwaruka rugira mu matasi aba mu ngone za politike ziba mu Burundi urabye muri kahise urabye no mu byabaye urabona yuko ugwaruka ariko rushirirwa n'ingaruka zimbi cyangwa nziza ziba byavuye muri politiki n'aba barekora kina politiki rero nanjye kuganira nabona yuko ugwaruka rwategezwa guserukirwa mu biganiro nk'uko byari byabaye ngaha mu Burundi aha mu Burundi ibiganiro byabaye baratumira ugwaruka rw'imice bitandukanye kandi ku rugero rushimishije tukavuga tuti bari kugerageza bagatumira ugwaruka nk'uko udaserukira Conseil National de la Jeunesse huriro ry'ugwaruka yagiye ari umwe bari gutumira ugwaruka rwinshi tukagenda kugira berekana yuko ugwaruka nagone ibyumviro byabo babirindiriye barabe icyo boterera.
Ingarutse kuri wewe Jules wabuze yuko mutaharanira inyungu za politiki ariko mu by'ukuri kugira ngo hagire igihindutse ku rwego rw'ibijyanye n'ugwaruka mwari mukwiye gusaba kumbure mukaja mu nzego zifata ingingo mubona none ugwaruka goba gwaragiye yarusha rutosaba yuko nabo nyene baja mu nzego zifata ingingo mu gihugu kugira hagire igihinduka ku nyungu zanyu.
Ego me nyakubaha Oriane ndabashimiye cyane cyado mubajije ni cyiza kandi ndakinumva notishura neza ukugukurikira nkuko mubivuze n'ibyo navuze ntindi duharanira ibyicaro bya politike nyirizina ariko turabiharanira kuko ushima tubiharanira baserukiye ugwaruka rwo mu migambwe so sinokideha ariko ahanini ugiye kuraba aye mumva ngo bariko baraganira n'abantu sanga benshi baba ariko bagwanira ibibanza bya politike bya mbere no kuvuga nk'ubu abariko baraganira benshi murazi yuko batangiye kuvuga ibiganiro barondera ikibanza cya mbere kimuko igihugu aloke kijya n'ikibanza kimwe kandi gitegerezwa kubamo umuntu umwe kandi bitorewe n'abenegihugu ibyo rero rwaruka ibibanza bya politike naje tubishobora ariko hari ibibanza tutemererwa ariko tukizera ko politiki igenze neza mu gihugu abo barongozi bacu batwaye igihugu neza bagafata ibibanza byabo natwe ibibanza by'iwacu tutamene nk'ibyoburamwo ni nayo mpamvu tumubona tuza turabisaba ko n'ibi biganiro twari gutumirwa natwe turabifite iruhande rw'urwaruka twari gusaba kuko ariho byinshi batariza no mu ibiza shingiro ryahora no mu ayo masezerano y'Arusha bavuga ngo arikwiye urwaruka burya uvuga tutavuga
tugarutse kuri wewe Arnaud nawe ugize icyongera ko kuvyo narimbajije ariko kandi kubijanye na kimwe mu bibanza kumbure urwaruka rubona yuko rushobora kuyobora neza canke rukwiye kujamwo mu nzego zifata ingingo canke ministere urwaruka mubona yuko guserukira kandi rukagira icyo ruhinduye ni nk'iyihe mwifuza ko mwoboneka mu cyane
murakoze cyane mbere ko nishura kuri ico kibazo nagomba ntange neze ntumbero yanje jewe ndiko ndavuga yuko ugwaruka gwotumirwa ku rugero rushimishije bende ugwaruka serukira umugambwe hama umugambwe wacu watumiwe ariko gituma kandi aho umugambwe ubuhagaze najya niho mbamagaze ariko gituma avuga yuko bari gutuma bagira ugwaruka rwinshi hari ibibazo bimwe bimwe biharije ugwaruka cyane hari ibyo bibazo nibyo bituma n'ingaruka mbi tubona ngaha mu gihugu nk'ibibazo by'ubukene uragiye uraraba ibyabaye ibibazo byo kutagira akazi bitera urwaruka rusa rubatacu ruba rufise agaca ruza mu bintu bitameze neza batubeho n'abanyapolitiki babwira bashobore bahanira inyungu zabo turasanga ibibazo byerekeye urwaruka nk'ibyo by'akazi by'ubukene urwaruka rwo rukwiye guhura kugira rusange intumbero yayo ruvuga icyo rushekeri ruvuga icyo rusaba kugira kubera ibyo bibazo twarabonye yuko ari byo bituma urwaruka ruza mu bintu bitameze neza by'ibyo byo kurwana by'imigumuko ugasanga ibikigenda nabi hama ku kibazo ngaruka muravuga yuko urwaruka icyo rworonka kugira rubyerekane ko ruserutse rwaho rwoja nta rwaruka ruri mu nzego zinyinshi hama ikibanza navuga ati ngo kirakwiye ibyo bivana n'ubu bitanga hantu ikibanza hajya ubuntu burihabwa arashobora kuvuga ngo turabaye ikibanza mbwo hagiye urwaruka tutabishaka kuguranya ibihugu urwaruka ntibironke twebwe tuharanira gusa yuko inzego zose kugira urwaruka zorajamo kubera urabye ubwungane mu gihugu urabye n'intero yabo mu kubaka igihugu irakenewe misi yose sinoshoka kuvuga ati iyi ministere cyangwa iyi poste kwironse niho urwaruka gushobora kuba ruriko ruraboneka we dusabwa ko inzego zose boze urajamo kandi ibyimbiro byabwo boze barifatirako iyo bariko barafata ibintu mu gihugu
birumvikana cyane urakoze cyane ibibazo ni byinshi turaza kugaruka kuri bimwe mu byo mubona byabaye impamvu uruhagarara rwabaye mu gihugu cy'u Burundi n'icyo kumbure mwifuza ko cumva muri ibi biganiro twumva ko bishobora ko ari bya nyuma kugira ngo hatoregwe umuti mu gihugu cy'u Burundi reka tubanze tuje ku murongo duhe akaryo abandi banywanye biradijwe rya Amerika bariko baratwakura hariyo n'abariko baratwakura kuri Facebook nabo nyine turaza kugerageza kugusoma ibibazo byanyu duhere kuba ari ku murongo wa telefone René uratwumva
ndabumva neza cyane
urahura komeye
urakomeye cy'umuntu kubyihugu turashimye
ni byiza cyane ikibazo ku ruhara rw'urwaruka ubu ufite ni nk'iki
kibazo nje na n'insiko twiheje kwaruka rw'u Burundi biri mu nzego nyinshi zitandukanye haba harimo miganga hari haba harimo sosiyete sivile aho rero ikintu nyamukuru kuba batatumiwe batasorokiwe niyo mbona ko atari ikibazo kinini kuko izi ndongozi z'imigambwe baserukira ubwo rwaruka nizagenda zikumvikana by'ukuri leta n'abatavuga rumwe bakumvikana bakicaramwe bagashika ku kintu cyiza cy'amasezerano abahunze bagatahuka impunzi yahungiyeho isezerano zimwe zigatahuka kimwe na politiki twese urwaruka natwe tuzoshikirwa ibibaye ntibumvikane bashike ku kintu cy'umwumvikano baze bategure neza amatora kuko natwe urwaruka tuba
mbandanya
twe natwe kugwaruka tuba dusanzwe turi mu migambi oni mashamba ya politiki na kutaronga akoyoko kuko imigambwe byo izakuye mamaza ikoresha kwaruka niko aba turi mu mahoro turi mu cyuje cyose bizabishikako uramana nkubi giye gucu Burundi cyako bana n'izwi ibihano kirakinye igihugu abanyagihugu bari mu bwoba abandi bari hanze y'igihugu ibi rero kubera politiki mbi idatomoye amimishyamirano y'ibumvikane bamaze kumvikana natwe urwaruka izosanasana igihugu cyacu iyi migambwe turimwo amashyamba ya politiki adaharanira ibyiciro bya politiki duhurikiyemo izi ndogozi zacu avuga akama twaziseya cyangwa mane twasekeya niba yaje bumvikane bose abari hanze batahuka utyo natwe ejo natwe urwaruka dushyigikirwa
ego rene wavuze mu ntango yuko havuye muri ibi biganiro ikintu ciza kuri wewe nk'ugwaruka ikintu ciza kuri wowe ni gike
ikintu ciza ngomba kuvuga yuko ibaganire abahuje safaho abanye politike bari hanze basaho urya igihugu cyo kwahomba cyane ikisabana b'igihugu barenga 1500 bidahungiye mu bihugu bitandukanye ufise inzobere za politike z'incabwenge ziri mu bihugu ijanine byaciragiye abo onye bakaza bari guteza imbere igihugu gutyo nibaganira bagashigana ku masezerano y'amahoro bakamwumvikana bakasahuka kandi natwe urwaruka tuza turonka agahingwe hama natwe umuntu wese akora umugambi atekaniwe ari mu gihugu cyiza yari hantu bazifatira bahagarara
murakoze cyane Rene. Ereka tubandanye ku murongo wa telefone tukakire uwitwa Fugulu urahura komeye. Allo Fugulu, Sidia Fugulu uratwumva? Sidia Fugulu ndakeka ikibazo telefone yuri kiramugora ariko reka duhaka ryo abatumire bagisha bashikirije kuvyo ne yavuze. Jules Manirakiza murankunda Manirankunda ivyo je Rene yavuze ko hova mu kintu ciza mu biganiro nk'ugwaruka ni hari hakwiye uko mutomora neza icyo kintu ciza ni giki cobashimisha kugira ngo mwumve yuko hagiye kuza amahoro mu gihugu ni nk'ikihe kuri mwebwe cyangwa mu mugambwe wanyu ni nk'iki kimwe mu bintu byiza mubona yuko bikwiye kuboneka muri ibiganiro nk'ibiki.
Ego ndabashimiye Oriane banje no gushimira mugenzi wanjye aho no yavuze ibintu bikomeye cyane aho yagarutse uruhara rw'urwaruka mu byahitiye nibaza ko Rene yavuze ko ari mu bumanuko bw'igihugu turabya kahitiye muri igihugu cy'u Burundi guhera mu 2015 ndetse n'imbere yaho ugenda urarara ibyagiye biraba byose kubera kuri bagwa gasore bicwa n'urwaruka kugaruka rwahenzwe kubera barubwiye ngo tuzoguha iryo jambo rero twebwe ugwaruka guno munsi muri iki kinjana tugezemwo iryo tugomba gusezerera ubu haragezaho ugwaruka duhaguruka tugaharanira amateka n'amategeko bidutuma tujya mu nzego zifata ingingo kumbure turiko dusaba ko twazuga n'ibyo biganiro kuko hoho twari kubona na nyimba ariho komisaire des Nations Unies ajeje ibibazo bya ekonomi ajeje ibibazo by'ubutunzi mu bihugu bya Afurika ujejwe Union Europeenne araba ivyerekeye ibi bihano bafatiye u Burundi ibihano atakindi vyaje gukora atari ukubohera amaboko imugongo u Burundi n'abarundi bo tuje mu bihano sitwe n'inzara aho umuntu agwara akabura n'umuti wo kunywa ngo yivuza akire aho umuntu agwara akabura n'umuntu amujyana kwa muganga akabura n'udufaranga two kwivuza bisigura ngo abajene n'ikigo n'ubundi tuzima tugwa hahandi nareko ndavuga rero ibyo kugira ngo mugenzi wanjye Rene atatahuye representation ikwiye y'urwaruka muri ibyo biganiro ko iyo dutahura ko twebwe twiga tugasaba ko urwaruka nabwo bitumiwe yari kugira isura nziza gusumba kuko hajya inkuru mbarirano ibisa niyo wiboneye kumbure abaturongoye mu migambwe turongoye mu nama nkuru y'urwaruka ntitubarengera turabubaha kandi turizera uko bagiye tuvuganye ariko hajya informasiyo iraba deforome kenshi twarabibonye iyo turi mu maforomasiyo isiyela hari igihe bakubwira ko informasiyo ukuntu yayitanze atari kwishikira destinateri rero byari kuba byiza nka twebwe twitwa indongozi duserukira urundi rwaruka ndetse apano bwo mu migambi gusa nubwo mu mashyirahamwe yigenga barahari twari kugenda cyangwa ukagwa mu migambi tugatanga ibyumviro politiki tukerekana ko atagwaruka ibyo ushobora guhendwa ngo ugende upfurire amapine ugende upfurire inzu ya naka ngo ugende wandike imisaraba ku nzu ya naka ugende ugire ibintu n'ibindi ngo tuzoguhe iki kintu cyo tsinda amatora tuzovandike ibibanza biri legi par la loi ubona tuti tuzoja mu matora tukikire amatora ukuri kwamye hamatuveyo menye ko natwe dufite ibibanza n'iburi iburi bikova ngo dusabe ministeri nk'uko mwari mwabitubagize ariko uko nibo dusabye ministeri tubone ko harimo ugwaruka baronse usanga ariko bigakorana n'abahumure tujye turiga ni nawe tuzovamwo indongozi nziza nibaza ko remeyo dutahura muri ubwo buryo
kaduha karyo na Arnaud irakoze nawe ugira icyo ushikije duga ku ijambo
bo murakoze cyane kunsubiza umwanya ngo gice cy'ikirize ibiganiro biriko biraba bihuza abanye politike cyane cyane biriko biba igihugu kisho gitegura kuja mu bihe bihambaye urabona Burundi bwarenze mu nzira ya demokrasi ama ibiganiro ko biko biba abandi matora ariko aritegurwa ahageze ko tuyitegurure yo mu 2020 reka ntete twese twita rero mu biganiro bariko baragira ikihuta urabona n'ibiganiro biko biba atankoze biko biravuga kandi byiza ko abanyarwanda bashobora kuganira atama ko atari uko byari kumeze ubwa mbere uwo mbona icyo bo kwihutira bovugana cyane cyane ku cerekeye igihe amatora yotunganywa hakitaba bose abantu bose bayashaka kuyajyamo bakayitaba kuko nta yindi nzira y'umuti muri ibi bihe bw'ubuntu ubutegetsi buronkwe cyangwa ubutegetsi mutabushikiye n'amatora barawe banyarutse bavugane ingene amatora yotunganywa ingene boyitaba hama hariho abantu bafite n'ibibazo n'ubutungane bize mu nzira hariyo n'ibindi bibazo byoca bikurikira muko twogwara kwa duhagaze tuvuga tuti twebwe icyo tutetse bigu nuko tujya mu migambi y'iterambere ibyo by'ibiganiro birasamaza abaje gushora mu migambi y'iterambere twebwe tuvuga tuti ni ibihere bajemo bategura amatora itudebe mu gihugu ugwaruka tujye ku kizi imigambi y'iterambere iboneke ukuri kuraraba ahanini n'ibyo byo matati bikunda kuba na cyane cyane ugwaruka bifata abakunda kugira ingorane cyane rwose n'ugwaruka usanga atacu rufite rukora hama twagwaruka nka twebwe tuba dufite ibibazo twise dusangiye tuvuga tuti hari amahoro yubandaga aboneka tujya ku kizi imigambi y'iterambere abagwaruka rukiga abantu babidatunga bagasubira gukora neza atatera bwo bari barumva urabye n'inkuru zo ziratangwa hirya no hino ati Burundi biracika he ugasanga abantu mubeze neza uratiko n'ubuye ukeneye ko kuduga ari saa mbiri y'ijoro ari sanga akaduga ubu twe ikibazo cy'umutekano nta kigihe hari bwanire ku cyo cy'amatora kandi ubuzima bwandaye bwo mu gihugu
kumbure turakigaruka ku cyo cy'amatora nyine mutubwire uko mwifuza ko byogenda reka tubandanye ku murongo twakire nabandi tubandanyirize kuri Etienne Etienne urahora kome
na mahoro neza
Etienne duhamagaye irihe ikibazo cyangwa icyumviye
bo jende muri mugara cya Bujumbura ego ndakenguruje kwa madutumiye nabo batumire mu gwaruka bisanzwe tu murunganwe ndamukiriza batumire kwanza
ego barakumva
ego ikibazo cyanze bana gitumbereza ndagitumbereza ku bibazo bijyanye n'ibyo biganiro biri ko birabiyarusha jewe ikibazo mfite ikibazo kivuga giti none ko ugwaruka tutabona ke ejo hazaza bavuga ati ibiganiro bije mu mahanga kandi twasaba yuko baza muri iki gihugu cyacu kugira tuyagiyeho bagiye mu mahanga niyo nyisho uko ikibazo kiri mu gihugu ikibazo kigiraga kabiri navuga kuri bijanye n'umushinge w'ugwaruka urabona igihugu cyacu kirimo abashomeri benshi hagufasha kugira abagende bayage ku bibazo bijanye n'amashyirahamwe uza gufasha mu Burundi kuza gushinga nk'amasosiyete kugira ugwaruka rwacu rugire icyo rwishikanye ko niyo nyisho murakoze
urakoze cyane
Etienne yego
reka duha karyo na Jean Bosco Jean Bosco urakomeye
turaho turabashimiye kuba muduhaye umwanya turabaramukije mwese
yego
ikibazo cya mbere basa nk'abakibagiye cyari icyo cy'uko ugwaruka goja hanze rutosaba ko ibiganiro n'ayo mashyirahamwe cyanke n'ibyo bihugu bifasha yo wasanga i Burundi ubwo izo nama zikabera i Burundi nubwo buryo bukashobora kuguma i Burundi. Icya kabiri nacyo nashaka kubaza ugwaruka uko babona ugwaruka ruhurumbira kujya hanze kari wo muti w'ubuzima bw'ugwaruka rwa Afrika. Murakoze.
Iyo uvuze kuja hanze uvuze uti kuja hanze kurondera ubuzima.
Ugwaruka ruhurumbira kujya mu bihugu byo hanze. Aho
kuguma mu bihugu. Gusa
ibihugu byawe bikabafashiriza. Urabona nk'ibyo birimo birabera muri Libya benshi n'ugwaruka ukaraba abo muri Eritrea bagiye hanze ari nabo barimo baragarurwa mu Rwanda. Ibyo byose ni ibibazo kandi usanga igihugu kihahombe.
Ikibazo cyiza cyane Jean Bosco, urakoze. Duhere kuri mwebwe Arno, irakoze. Ibibazo bya Jean Bosco na Etienne bisa n'ibisa, bavuze bati bifuza ko ibiganiro byobera mu gihugu cy'u Burundi. Umwe mu bivuga ku iki?
Aho magaze nuko ibiganiro biko biraba arusha bibaye inyuma y'ibyabaye ngaha mu Burundi, kandi byabaye mu Burundi hatu batumye Abarundi bose bakitaba, harimo n'ugwaruka Rwanda mbere rwari rusurukiwe ku bice byinshi. Rero bigarutse ngaha mu Burundi ngiye mbona atantambamye, kandi ibyo babyiza ubwo buryo buriko bakoreshwa mu gutumira abantu mu gutunganya amanama hariya bibere ngaha mu Burundi. Ayo mafaranga abantu yasubika imigambi ya Leta yo guteza imbere, hari amabarabara, hari iby'umuyagankuba, niho naho ugwaruka tuzoronka akazi, ugwaruka tuzogira imigambi, ugwaruka tukiga, tugashyiramo n'ingufu. Hariho n'uwabagize ikibazo yuko ugwaruka gituma bikunda kuja hanze bivana n'intumbero mu ugwaruka ruha ubuzima bwabo. Nkajyaho mpagaze nuko ugwaruka twebwe twotereza mu byo dukora byose gutekana, hama tugakunda igihugu cacu. Hajya nta muntu atera imbere ari mu mahanga, igihugu cyawe utereza kugikunda, igihugu kitadukoreye byinshi utereza kugishyigikira, hama kugira twiteze imbere twenyine bizova kuri twebwe, ntibizova ku muntu wo hanze. Nta muntu wo hanze ashobora kuba ngo aragukunda cyane cyane, nta muntu ashobora gukunira igihugu wewe kurusha ubwisumbu. Ahubwo twebwe n'aboja hano n'abahanga ko bogenda bakarahura bagaruka bateze imbere igihugu baba bavuyemo, hama aho hanze benshi bavuga ngo bagiye kurondera ubuzima, ariko ubuzima no ngaha mu Burundi iyo utekanye ukiga ukahanuza ukaja hamwe n'abandi hagira amashyirahamwe, Leta yafise imigambi inkubi yateguye cyane kugwaruka mushobora kwiteza imbere. Hama bavuga ati hajya amahera ntihaboneka cyane, agaciro k'amahera bivana n'icyo yakoresha. Ugwaruka gusa gutekanya rwakunda igihugu byose bigaburaboneka, hama agaciro n'umuntu akiha, hama ibintu by'ubuzima ni ibintu udashobora kuvuga ngo jewe narashoboye ngaha ngo nanjye ndaguhana ngaha, gusa intumbero ni imwe, gukunda igihugu twekorera tugakomeza cyane cyane ibikorwa, hama tukagwiza kuja hamwe n'abandi kugira amashyirahamwe, niyo nyinshi mbona yateza imbere ugwaruka.
Urakoze cyane. Nk'uko nari n'ababyeyi mbere turaza kubandanya tugerageza kuvugana n'abamenyeshamakuru bacu bari i Arusha, twumve ko atagashasha ko bakajemwo muri iki gihe turi mu kiganiro muri Isanga. Tubandanye nawe Jules Manirankunda mu Mugambwe Sahonya Frodebu nyakuri. Icyo kibazo nyine cy'uko ibiganiro byo gwaruka mu Burundi nicyo kindi cerekeye ugwaruka gwereka kuzarura rurikira mu mahanga, ukivuze kwiki?
Ego, murakoze cyane kunyongera kanya. Icyo cy'uko Etienne mugenzi wacu Etienne yabajije ati ibibazo bito ibyo bibazo bariko yagira iyo arusha bitotahanwa mu gihugu cy'u Burundi, je nanjye ndamushyigikiye, ndashyigikiye na mugenzi wanjye aho avuga ko byotahukanye i Burundi, kuko nanjye ndi umwe mu bari babyitabye igihe babizanya i Bujumbura mu Burundi. Ugwaruka twarimwo imitwe yose itandukanye, sosiyete sivile, amasengero, bose niho bari, kandi ibyiyumviro bari basigije narabona yuko byari ibyiyumviro birashe, byari bibaye ngombwa ko wamengira ibiganiro byorangiriraho nyine. Rero nanjye ndashyigikiye ko mbona yuko byotahukanye i Burundi. Ikibazo kihasigara ni uko usanga harimo bamwe muri bajya barebukiye na cyane cyane muri rya runani senarede, bamwe bamwe usanga bavuga yuko batarekuriwe n'amategeko kugira ngo bashobore gushyikirizwa batabanje kwitaba ubutungane. Aho naho duhereza uruhara ubutungane kabanza bugakura mu nzira kibazo byabo bantu kugira ngo biyumve bisanzure nimba ari umuntu abafite akangonongono akumva ko kamuvuye ko akabona kwita ibyo biganiro nk'abandi yisanzuye mu gihugu cy'amavukiro ayo mahoteli bararamo indwi zibiri ihoteli tugerageje tubiraba izo muri Tanzania sindazikayo ariko baravuga ko zitazimbutse hamwe byobera iwacu ayo madevize iniyo european iriko irashyiramo akinjira mu kigega cya leta iyo nayo nyine yaba ari intambwe Uburundi buteye rero ndetse n'ibyo by'uburyo tumbure twari kubyita abaturi benshi nkuko twari tubisaba bibereye i Burundi Bosco nawe yagarutse ku kibazo cy'abajene benshi n'abajene kweri n'ibyo bagenda mu bihugu byo hanze za Oman Arabia Saudite hari abandi rero nanenda batuma rezo sosiyo aho berekana abajene kandi bigerageje kuraba urabona ko abajene Afrika abajene noire aussi bayitoye nkanje bakifite imyaka yo kubaho bariko barafatwa nabi amakunga arorera n'igitangaje turafite ngo turafite n'icyo bita Union Panafricaine de la Jeunesse iyo Union Panafricaine de la Jeunesse yari ikwiye guhaguruka ikamagana ibintu nabonye biriko biraba muri Libya nubwo bavuga ko amarezo sosiyo atavuga ukuri yaravuze no ku maradiyo mwarabivuze ibintu biteye ubwoba kandi biyabaje uri kuraraba urwaruka umuntu afite imyaka hagati ya gihe iki gushika 33 35 daye aba ari umuntu agifite ingufu zo gukora afite ingufu zo gukora agashobora kwirirwa arafyatura amatafari agashobora kwirirwa aracanira imikate agakora akarima akimbura ariko ugahura nirwaruka rwataye ibyizigiro kubera iki ntirubonejo ntabwo abajene benshi hanze mu gihugu cy'Uburundi murabizi yuko basohoka turasohoka buri mwaka aba universitaire bahora ari nabake ubu nibo benshi secondaire ubu diplome zimwe kugira ngo bamwe bari bagira naho bazishyize kubera iki ibaronka naho bazijyana bisigura ngo harimo umwiheburo mu rwaruka ariko nanjye ndagaruka nkabaremesha kujya nasanze igihugu cy'Uburundi twambaye ikirezi ntitubona ko cyera ndabaremesha kumwe n'ibiganiro biriko biraba n'imana yacu y'Uburundi iri kumwe natwe imbere ni heza bareme bareke kuza baragenda hanze y'igihugu hanze burya hari heza ugiyeyo uvuga uti ndagiye kwiga biranezerewe kugenda hanze ugiye uti ndagiye muri Egypte bose detide ngiye mu Bubiligi na bose detide aho ugenda ugiyeyo ugiye gufatwa nabi nkuko twari tubibonye muri Libya aho abantu basigaye umenga n'imbago ibintu bibabaza cyane kurwaruka jyewe ndabiteye ibyatsi kandi ndabiteye ibyatsi ibyo no mu biganiro nibyo nari kubabaza nimba ari byo batugombera
yego urakoze cyane jewe kaduha akagiyo n'abandi ku murongo ni benshi bagerageza kubaza babwira bashikiriza n'ibyumviro Mateso uraho alo Mateso ashobora kuba yavuye ku murongo yego Mateso uratwumva yego
ndabumva cyane nk'aho kujya Amerika
uraho urakomeye uhamagaye uri he
mpamagaye ndi hano mu gisagara cya Bujumbura
tuga ku ijambo
egome nk'uko bene wacu bamwe babivugana bisanzwe ndukwaruka ariko ngaha mu gihugu cyacu ibibazo bihanze ukwaruka ni byinshi ni nayo mpamvu nasaba importe y'ibiganiro byobera batimba byobera hanze canke ngaha mu gihugu cacu ariko twebwe abajene dusanzwe turushe cane turuhije n'ubushomeri ikibazo c'ubushomeri hanini ico kiduhanze kubona rero bo abagize ibiganiro ugwaruka bakarukumira coba ari ikibazo kizoduhanga muri kazoza kuko uravye amazu yiteye ugwaruka ni twebwe mboneza tugiye kuzoseruka muri kazoza guhagurukira amahoro iterambere na politike y'igihugu cyacu cy'Uburundi
urakoze cyane
rero nasaba nimba cyobera hanze cyangwa bikabera mu Burundi twebwe mu duhe ikibanza twebwe ugwaruka bakatwigisha kibazo kiduhanze kugira ngo nakwe dushobora kuzoterera muri kazoza igiye gusaza cyo Burundi.
Urakoze cyane Mateso. Tubandanye twakire no witwa Jean-Claude. Jean-Claude uraho?
Ego ndaho.
Duga ku ijambo.
Ego ndashimye cyane kwa mumpaye kano kanya. Nashaka kubaza nacashana wavukanye wacu bugwaruka. Uko nanjye ndumwe mu bagize ubwaruka ko mu Burundi. Ikibazo cyanjye nerekeza kuri mwene data Arno. Nashaka kumubaza arabye kungena ubwaruka na cyane cyane i Burundi ariko rukoreshwa cyane muri politike mu kurushira imbere haba mu makampanyi. N'igihe benshi bahamagara ubwaruka basanga mu kugumura abantu bafatira kugwaruka ariko iyo hageze muri ibyo byo kugenda mu biganiro ugerageje kurabwa asanga gwarakumiriwe be nk'arno aseruka urwaruka rwo mu mugambwe iprona yabyakiye gute nshaka mbwira ingene we yabyakiriye icyo kibazo mbere bo gifatanya na mwene data jib akatubwira nawe ingene bavyakiriye neza icyo ni kimwe amikini nacyo nagomba gutera nk'intererano nibaza ko mu bintu byose bokora bariko bashaka ko igihugu cy'u Burundi cyubakwa kanga mahoro n'umutekano ahanini ugwaruka ntiborukumira ngo bagwigize kuri kugwaruka nigo shimikiro cyane nico gitegeri kinini mu Burundi nibaza nko ni mugiye bushaka ko ibintu bihinduka hakaba changement de mentalité mu gihugu cyacu no va ingendo igahinduka ivyimviro mu gwaruka bohera mu gwaruka nyine ariko ugiye kuraba basanga ni muri urugo rutonde rw'abantu bari Arusha ari babandi nyene bari baragiye ni muri bya biganiro cyaba vya Arusha sangaro hanini sibone ikintu kirekire ku ruhande rwanze kizohinduka. Ego murakoze.
Murakoze cyane.
Majambo make kabije.
Ego urakoze cyane. Ku kibazo cyangwa ivyumviro vya Mateso na Jean-Claude batumire bacu mwari mwagerageje gusigura muvuga yuko byo bari byiza yuko habaye n'indi migwi yitaba yarusha nkuko twabivuze umugwi werekeye Conseil National de la Jeunesse waratumiwe ariko ko byo bavyiza yuko n'indi migwi kumbure iyo tumirwa kugira ngo ishobore guserukira ugwaruka kubijanye na politike imibereho ya misi yose ivyo ba inzira nzize kugira ngo bafashe ugwaruka ariko tugarutse ku kindi kibazo Arno nkuko mwari mwabivuze kare ibi biganiro ni biganiro bihuza abanyepolitike ariko tukabona yuko ku rutonde rw'abatumiwe harimo bimenyesha makuru harimo societe civile erekana iyindi migwi myinshi kuri mwe mubona yuko abo bantu bohabwa ijambo muri ibyo biganiro byitwa ko ari biganiro by'abanyepolitike
cyane ku kibazo cyane ibiganiro biriko biraba naho ahanini bihuza cyane abanyepolitike n'indi migwi yaratumiza iyo migwi itumirwa kubera afise uruhara no kugira politike y'igihugu igende neza urabye batumiye nk'abaserukira isosiyete sivile nk'abaserukira ugwaruka abaserukira iyindi migwi yose bayasigaye abamenyesha makuru n'abandi politike ntibigwa n'abanyepolitike gusa hariho n'abandi bataba bari muri politike bataba bari mu migambwe mugabo y'ibikorwa bya politike kandi no bya politike igenda neza uruhara rw'abo bantu rwose rurakenewe hagaze cyane kugwaruka cyo mfatanye n'ikibazo cya Cambaze na Jean-Claude urabye n'ibyabaye ubu haheze muri 2015 abanyepolitike bamwe nibo bahamagaye urugwaruka kujya kugira ibintu bitameze neza abanyepolitike kubera icyo bahamagarwa gwaruka ni uko babona yuko ubwo gwaruka bworoshe guhenda bworoshe gukoresha kugira bashobore gushika ku nyungu zabo hanyuma abanyepolitike babikora ni bamwe usanga badafite umutima w'ubyeyi umutima wo gukunda igihugu umutima wo gukunda abandi bagaca bahamagara abandi mu bintu hagaze gutumira ati ingorane kugira tureke umuti bagaca bahamagara wa wundi nyine yaruhungitse abantu mu bintu bibi yatumye abantu bagira ingorane ugwaruka bagaca barukumira rero n'ugwaruka ngaha guhagira icigwa icigwa ni kinini cyane kuko kirababara ati umuntu adoza babarira ati nimuze tujye gusambura nimuze tujye kugumuka bareze kumwumviriza ahubwo bazi kuvuza umuntu abara ati nimuze dafite asosiasiyo yateza imbere abantu ndafite twagira ubwororero bw'inka bw'impene kuko uwo muntu uzabona yuko nahari karaguhamagara nake n'ingufu zawe nawe uzoronka ko ikintu giteza imbere icyo teza imbere n'igihugu kandi ikindi kikunda gushika bivuga kunda ku mutima wo kutakunda cyane byo ibanga iyo gune nko muryango mu muryango wawe nta je vura bintangaza niko numva abantu bamwe bamwe nk'abasimwe ngaho onye bise ngo bavuga rumwe na leta bari kubasabira igihugu ibihano bagura kivuma nta muntu numwe yarezo cyangwa yarahezagiye wo n'Imana ashobora kuvuma umuryango uyu ahubwo abasabira imuhezagiye bakasaba ko babushigikira ibyo rero biratuma nugaruka bundi turutumira ati mwebwe nimitwiyege tubuze igihugu nta umaze kucubakira atari twebwe kandi ugaruka twese baduhanze amaso dutegeze gukunda igihugu tukajya mu bikorwa naho nibyo bibazo bije ntaje wampagaze nuko bavuga ati tujye kuganira hakenewe wabona tubamagara ati nimuze dukore nimuze tugire ayo mareko bareko ashaye mu biganiro bazana mu bikorwa biteze imbere ugaruka
Namwe Jules Manirankunda ikibazo ni cyakindi nyene abamenyesha makuru societe civile imigwi yitwa ko atari imigwi ya politique yari kwiye kwitaba ibiganiro bya politique yarusha mwe mubibona gute
Yego ndabashimiye cyane kuri icyo kibazo nagomba ariko gato ingaruke ku kibazo mu mwanya w'ibya Amerika Jean Claude yabajije aho yavuze ati turavye akayitiye rero sinakoreye kuri kubyabaye mu 2015 gusa nabaye n'akarorero ko kuri za rwa gasore aho witwa kajojisi babonye ko nyanga yari akiri mutse yarugwaruka agatuma kuja kwica inshongu yo kwikukira akadakumura aho ko yaratumwe nabo yitwa ko afite uburyo kumusumbya rero ibyo bintu twama tubona ugwaruka niyo byatumwe na kiriya gihe mu 2015 ugaruka ruhendwa ugahabwa ibimogi bimwe byarafashe ku materima na se imigambi nyine tuziga turadondagura mara bibonye kandi ibyo biyaruramutse babihabwa n'abipfa ko barongoye umugambo runaka bisigura ngo no munsi rero twebwe ry'amakosa iyo turi ko tulanga nyimba umukuru w'umugambo akubwiye ngo kora ibi si ngombwa ngo uce wemera rubanda gushishoza ugwaruka ukabanza ukiyumvira uti iki kintu ngiye mu kira sise kazoza keza ninagikora ingaruka yagiza kuri bibi naho umuntu rero mugabo
igihe
cyo yiyumviriyeho hanyuma gaza mara mumbajije yakora amenyesha makuru muti sosiyete sivire n'amenyesha makuru ati mbona bari bavuye gutumirwa yewe aho mpagaze mu gihugu cy'u Burundi turabye burya ngo akahise gategura kazoza kandi utabonye akahise n'ugutahura kazoza rimwe rimwe hari igihe bitora turarabye sosiyete sivire ijya muri rwa rutonde rwa bimwe ugwaruka biduhanze muri sosiyete sivire harimo sosiyete sivire y'ugwaruka aho sindabigeha ko bari gutumirwa ndabishyigikiye ko bona babatumiye byari byiza ko babatumira mbere bagatumirwa benshi ugwaruka amashyirahamwe y'ugwaruka benshi barafite ishyaka ryita sosiyete sivire bakora ibintu byinshi ugasanga bakubwira ngo baragize ibintu ngo mugabo ngo tubuze uburyo ibyo ni byo rwaruka twebwe twari kuvuga tuti ninamuganire ku byerekeye ibimenyeshamakuru nabyo mwarabibonye yuko mwari hafi va d'amerike kandi mwarafashije u Burundi wagomba kuvuga ngo tuziyamiriza ngo naka ko yitoza ngo tuzogira ibintu tutavugira manifestation bakoresha ibimenyeshamakuru bakandika kuri za SS media ibindi ibimenyeshamakuru byari byinshi bavugira ko za France 24 bivuga ngo na media zaragiyemo mu byabaye ntawe uvuga ngo nizo zabitumye ariko igikoresho kimwe mu bindi abanyepolitike n'undi muntu agomba gushyira ku nyungu izi na ziriya akoresha ariko icyo nongera nkagaruka ko ni uko bagomba kugenda kurengera inzego burya mu gihugu cyose wa umuntu yabikunda yabyanka haba hari inzego zigiye gufata ingingo runaka mu gihe nka kijya aho bari bamaze kuvuga aho sentare yubahiriza igihugu bashinzwe ihagaze ni byaba ngombwa ko ikimenyeshamakuru runaka cyangwa iradiyo runaka ijya kwifatanya n'abakora amakosa aya n'ariya abanyagihugu berekanye aho bahagaze n'amategeko yasoma hanyuma rero ibyo nanjye ndabibona ko ari wa mutima wo kudakunda igihugu ndagaruka ku cyo umugenzanjye runo yavuze ati byari kuba byiza dutumiwe tuvuga ibibazo by'ubukene kuko nabo mwumva ngo bari ko bayihananira amasezerano ya Arusha nuko harimo abayinyegeza inyuma kuma ku butegetsi ubu cyangwa buriya bagaza gudeheka amamanda ku bandi mugana w'abatanze kuri aba manda zabo Senda hivi tia maigizamu za mwa meno ya tanga hiko. Umanya
ni motoi, mwenye ni motoi.
Sita wango, mwondiza kena gato. Uwa mtima huku gato hindi juhugu. Zaa vandi njene, bala vonyo uka matora hivi umbibi na chumina gata. Na vana niye, nini henze ni watu vali mwa. No mwusi fashe tuwa feze la kugulongo, zimumu gambo. Baati ya wagi endawa vonyo uka matora ya vana niye. Jwari mirja vibanza. Baciye bagenda bafatirira hano Burundi bagiye baravugana nabo bahoze bakorana kera ufunge impacanye zo za bazihabwa Burundi Burundi bakibaza ngo bafunze leta leta nijewe ni umunyagihugu abafunze bisigura ngo rero ntibakunda igihugu ahubwo barikunda yewe simbo giye mu vumbi kumuvu rero nimba nuba ibyo bagiyemo ugwaruka nazo zadusaba turu yacu kwenye nage dusabe ko ibyo bintu byo kwama barondera amagabo ya nyama atariho turi twebwe amagabo ya nugwa aruka tugwi wacu mu mugambo sanya ko debunya kuri muri rusangi senkome ugwaruka ikintu cya mbere kitubabaje ni ubushomeri yaba nubi kwa kaga sise
biromika hari ego birumvikana ejuri na kanya dufite ni gato uko abanywanye ni benshi cyane. Tubutse baduteze amatwi ko muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Sanga muri studio Indwi muri kumwe na Oriane Itangishaka. Reka tubandanye ku murongo twakire Alexi. Alexi uraho?
Wi ndaho ndabumva.
Ikibazo cyangwa icyumviro masegonda make?
Icyumviro kubera ibibazo numva benshi basa n'abavyishuye. Manje gushima cyane kubwa bene data mwatumiye umumigambwe bakaba arugwaruka. Icya kabiri ndagomba kugira icyo mvuze kuri ibyo biganiro biriko birabera i Arusha. Abanyepolitike babyitabye n'abatabyitabye ndavuga cyane cyane ku babyitabye. Akwiye kuraba bagahindura ibyo twari tumenyeye twumva bagiye abashaka kugaruka atacu bashitse ko bakwiye kuraba no kuri bakikubita gashi bakagira icyo bakavayo batuzanira ijambo ry'ihumu ry'ijambo rizima rituma ugwaruka dusubiza imitima mu nda.
Alex ntagukire mu ijambo mundi mugenzi wawe nawe nyene yari yavuze uko nyine avuga yuko hova mu ikintu cyiza woba hari icyo ufise cyiza kuri wewe covamwe mu biganiro bikira muri iminsi.
Ego mu bisanzwe igituma abantu batumvikana no kwikunda kuko tugiye kuraba mu banyepolitiki bari mu Burundi burya ugiye kuraba neza nuko gusa umuntu adashobora kubona indani mu mutima wose atanumwe yera arimwo. Ivyo rero iyo bagiye mu biganiro barabyibagira iyo babo vyibutse wo kwirukira iyo bivyo byose sinobura akanenge nosanga mfise muri jewe. Hanyuma bakaraba kiba gitumye bashamirana umwe akava mu kiba muri position arimo uwundi akava muri position arimo bagahurira hagati kugira ngo bashobore gutora umuturama kugira ngo twebwe abene igihugu tureke kubandanya tumererwa nabi twafatiwe amaboko mu mugongo n'abanyepolitike bacu baturangaje imbere.
Urakoze Alexi. Katubandanye twakire nabandi. Innocent Innocent kaze mu kiganiro kibazo cyangwa icyumviro?
Hello.
Oui Innocent turakumva.
Yego. Nambanje gushimira mwe bya menshi makuru bibi bya mesa moduhayo murongo.
Yego urakoze gushima.
Je nka haje we ndavye nkantu turi mu makambi amwe amatandukanye umuntu agiye abamwe. Ite no vuga ngo ibiganiro bagiye mu umwe ngabogenda nyine bahoza bakavugira abanyagihugu atakuvuga ngo mwashini imbere ye kuri kwa arabamo ko mugenzanza bivuze beshi no mosi bashinda imbere. Mwaka wakataba andanya wafu wangu tikoti vugira umunyagi huko mkoti vugira umunyagi huko. Nyuma ikini nacho Mwaku mwohoza ya tanzi ya mainvitasyo kwa nwajimu vigani na jimu inga mwiki tikoti wa vila hawa kisho ugwaru kawa mwiza manifestasyo zaaji zae mwiki niri mboa mwosu sanga bamwe bavuga ati biki n'ibiki bose usanga ari mu mikango yose usanga ari ugwaruka rero ugwaruka nabo usanga niko ruratumirwa iyo niwo nizi numva ibyo biganiro nabo bariko barabirimwo barabe neza nabi bashika ku ngingo usange ejo ngo ibindi n'ibindi ngo tagirane girane ibigo usanga dusubiye mu ntaro z'igikenya nk'uko usanga ari mwatamahoro umuntu avuze. Yena zizana na ijengi mwokuwa mwohoza yobanza juko nyozo shoboka agatumira nga hoja umma society civil na wana kabatumira vose kuko nga karore kwa na mata giro bogo watu kote romvisa haba watu mimi mavika niro kwa na hawa na tukomba ba kumeje barimu ni opposition baadhi mungu mungu akarudiro mese makoro mimi gomo kwa jambo jomba yeye sorabwa ngo ba sindo hide ba kabuga ngo baande mungu baaja ba mboni mavaande baje kusumba na barimu none umvise bigano kumesha makotori magote ngo bigiye kugirane kandi wumva niba gende baduhama aho twibere gusa muri cyo novuga nukura baje mu bigano byose bashira imbere munyagihugu tonka mahoro kandi bagwiza akazi kurabona ibintu byose bituma abantu bangara bagirane ni bushomeri bugarije igihugu
urakoze cyane Innocent kaduha kanya Jules na Arnaud bakwishure cyane cyane ku cyo cerekeye ibyova mu biganiro kumbure ko uvuze yuko hariho abantu baboneka yuko bagize uruhara rukomeye mu byabaye mu 2015 ariko batari mu biganiro duhereye kuri wewe Jules majambo make cyane hari ikintu gikomeye cyangwa ikintu mwiteze ko cova muri ibi biganiro kuri mwebwe masengo na make
ego jeriso ni tega ko gisaba kuva mwanya kuba ha Oriane nuko ngomba kwicisha amenye kutayino savuze ngo nta bantu bakomeye batumiwe bega abo yita bakomeye nabahe aha mu gihugu cy'u Burundi rero dufise aho twama tubona umenga nakatavuze ijambo ibaryo yoyo nije dukwiye kubona ko dukwiye gusezerera ntangaruka handi yavuze izina ry'uwitwa Alexi ngo ba Alexi bambo nimpa bajya bari barongoye imigambwe bamwe abandi bari bafite amasiramu yigenga ariko uno munsi nibaza yuko aha mu gihugu cy'u Burundi ko ndaba abajeje ubutungane bafashe zimwe zimwe urasanga ayo masiramu amami atakica arakora yarabaye arahagarikwa gatoya sobanurwa ngo kuba batatumiwe cyangwa nabo babatumiwe bijayeri barabatumiye abenshi barabisize kumva z'iwabo rero twasaba ko twakwihutira gusaba kuva muri ibyo biganiro nuko byotaha bakabitanga i Burundi bakabirangiriza i Burundi daeri
reka duhe kanyo na Arno umwanya wari kutubana muto reka duhe akanya na Arno Arno nawe majambo make cyane tuko turaja ku musozi w'ikiganiro kumbure hari n'umunywanyi wa nyuma majambo make ku byo bijanye n'icyo mwiteze ko kiva mu biganiro
cyo niteze nuko bazoyaga batumwe bose boyaga batekanye boyaga bashira hamwe hama gafata ibingo zebereye kugira ibiganiro bihera ko abarundi birabaruhije cyane igihugu gishobora gutera imbere mu yindi migambi hama bavayo baravye ingene ibibazo bimwe bimwe byotorega umushi umuti barinze batarinze gushaka ngo bwade ko byabaye mu mwumvikano no kwisanzura
urakoze cyane reka twakire wa
bishobotse ko ibiganiro byose reka bita gusumba kugira bishobora kuza bitaba abantu bose
Noah mu masegonda make cyane ndabwiye ko uri ku murongo urindiriye masegonda make ikibazo cyangwa icyumviro
yekinjira cyangwa natanga nabanza kusinzwa mu kinyire ikinjira cyangwa nasaba bari abantu batumye yuko bashirimo ngo ngambire zivuze ko n'abarundi twese bakaba babasha kuba bafata umwanzuro bakareka kwikunda ko ni ibintu bibabaje kuba bajya mu biganiro ukumva mu binyamakuru cyangwa abanyamakuru baduhaye inkuru yo kumva yuko batumvikanye ubwo ngubwo ibyo ntabwo abarundi dushimiye kandi ikibazo cy'urubyiruko impamvu twe twangara ni uko tuba tubona ko ntaho turi kuko mu Burundi nta kintu wakora uvuga ati iki kintu ndagikora mu mwaka uri imbere kizangira akamaro gikora ufite ubwoba uzi yuko kutazagisara kubera ikibazo cy'umutekano mwinshi uruhare wa politiki kandi ikindi kibazo ikindi cyumviro nabaza bari abantu batumye hariya bajye batekereza bo bo kugenda mu modokari n'iya leta isafu n'iya leta utiri bararamo n'iya leta igira ikintu cyose ni leta bajye batekereza noneho kiza abashomeri kiza tubayeho gusa bakuri imbere abarundi bose bumve yuko natwe tumenye igihugu cyacu kumva yuko mu Burundi aho wicaye wese avuga ati mu myaka itanu dukeneye ko Burundi bwacu buba bugeze hano
murakoze cyane rwose Noah urangije neza kino kiganiro turashimiye cyane abatumire bacu bitavye kino kiganiro twari turi kumwe na Jules Manirankunda umukuru w'inseruka rukamvye urwaruka rw'umugambwe Frode w'inyakuri iragi ryandadaye twari twatumiye kandi na Arnaud Irakoze ayobora urwaruka rw'umugambwe Ipona iyobowe na Gashatsi Abel ndabashimiye cyane ko mwafashe kano kanya kugira mushikirize ibyumviro byanyu kubiriko kubiganiro bihuza abarundi ndashimiye namwe mwese mwaduteza amatwi abashikirije ibibazo n'ivyumviro muri kintu kiganiro muri isanga Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu bantu bararitse ko mubandanye mwumvise radijwi rya America no kujya kuri site yacu internet ku biganiro n'amakuru cyane cyane yanayerekeye ibiganiro biko bibiri yarusha ni wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Ndashimiye Fatuma Kalalali Masi yadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye na Peter Handley yadufashije na wenyine mu buhinga bw'ivyuma no kwegeranya kino kiganiro i Washington DC. Ndabifurije umunsi mwiza, mugire amahoro.